muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza. Ni Thomas Camille ndigiye kubagezaho aya makuru. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda. Tuvugira kandi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Turaba ibikenewe byose kugira ari kiza giteye cyangwa nk'ibitubona n'imbere yacu turi twabitegekanye.
Uyu ni niyo nkuru Isidore aserukira igisata kireba iterambere mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Ni mukanya gato cyane muri aya makuru. Amakuru arimo kandi n'abana bakomerekejwe na grenade barimo bakinisha mu ntara ya Ruyigi. Nkuko rero narimaze kubibabwira, abana b'abahungu batatu baraye bakomerekejwe na grenade barimo bakinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa Rushubi, komini Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Bari bayitoye mu ishyamba hafi aho. Ubu barimo baravurirwa mu ivuriro ry'Imuriza muri iyo komine ya Butaganzwa. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana araduye inkuru irambuye.
Hari ku mutumba wa Rushubi, zone Muriza, komine Butaganzwa, intara ya Ruyigi, aho abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi icuma c'imodoka. Alexis niyo kwizera w'imyaka 13 niyo yagitoye ubwa mbere aratubwira uko vyagenze. Twamusanze ariko aravurirwa ku ivuriro rito ryahitwa Imuriza.
Ndari ndagiye impene impene zarakinye ice ndarubona hanyuma caturagirana nabo hanyuma caratembagara rucaraturika.
Ukirubona wiyumviriye ko ari gike
mpinga ni icyuma cy'imodoka cyari gitembagaye twari turagiye
ntiwagicokoje. Hafashimana Tresor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko byaje.
Twari twabonye akizana hiyo hari ya rupuru acekije yari zaragifundura kicekira mukurukana yacekije kiraturika.
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexis niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu.
Ugasako turitegwa tukoma tuje ahantu hanyuma rero ubu aka kana kari hanze ako kari hanze hanyuma rero tuge twaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntitwawe nyene ko hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahundu nyene tubona tisira iraduhereye ko twaciye nyine mugenzi wajya asasohoka cyangwa atatindukayemo ibi bintu n'ibiki bibaye n'ibiki. Rero abo banyesoko baciye bavuga bati nujya mwana aciye yiruka yari afite ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara none rero nimufata urya mwana.
Mbega mu nyuma vyavuye bigenda gute?
Hanyuma rero niho umugenzi wajya abibona gutya acavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikira ngaha. Uyu nawe kandi yari karapa cyane biteye ubwoba ndamubwira ati ahubwo munyaka se ariho twirukane kwa muganga nga baradupfana kuko bikoraga amaraso menshi. Hanyuma rero niho baca badufasha abantu tuza tujya kwa muganga n'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hamwe nawe nyine atamwashaka kwa muganga.
Ina bucumi Odeta umubanyi wa turi kico kisasu ati ibigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye.
Twa twarigeze kukira abahandi hantu duri ko turarima dusanga bakisize ahantu mu kinyamavuta hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishyirahamwe bakuru bacu b'ishyirahamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita ku isuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye. Hama rero basanga mbere ngo no gutega kirateze twaciye duhamagara ajeje umutekano ngaha baraza kugitegura bacara gitwara ku biro.
Petero Nkuriki umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aremeza ayo makuru agasaba ababyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano. Imuriza Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Ruyigi tujye muri Kirundo habaye inama yo gushyiraho umugwi w'amaho ujejwe gukinga ibiza n'impanuka. Koko rero Kirundo ni intara ikunze guhura n'ibiza by'inzara n'uruzuba. Buramatari Melchior Nankwahomba avuga ko n'ibibazo by'abahunguka n'abirukanwa mu bihugu by'abaturanyi nabyo biri mu bihanze intara yoboye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinza araduha ibindi bisobanuro.
Yugurura inama y'abagize umugwi w'amaho ujejwe guhangana n'ibiza no gukinga impanuka. Melchior Nankwahomba buramatari w'intara ya Kirundo yavuze ko ibiza bikunze gushikira intara ya Kirundo ari byinshi. Uno munsi buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko ikibazo cy'abahunguka n'abirukanwa ku bihugu bibanyi na vyo nyene biri mu bibazo bihanze intara arongoye
bimwe bimwe murabizi sine byasindangire nururuzuba na abantu barimo barahunguka na abantu bariko barirukanwa nabo kugwaruka kumba kugwaruka rurenga abana bataye nk'amashure turavyo rero ibibazo biri mu ntara yacu kandi bikunda kwisubiriza kenshi twatumye ko mu byukuri iyi nama ku rwego rw'intara rujejwe gukingira impanuka mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene twonagura urwego ibimeje kuvuga turunagure umwe wese ahari avuga ati icyo shika cyose ni ukora iki n'iki n'iki n'iki
kuri ibyo Melchior Nankwaomba asaba abagize uwo mugwi wagutse gushyiraho igitabo cy'integuro y'ibizokogwa ni mu ntumbero yo gukinga impanuka hamwe no guhangana n'ibiza
naso uyu mugambi uradusaba igitabo integuro plan de contingence plan yofasha gukinga hakize ikintu gishika mbega abo bantu baje bahunguka bakeneye amabido kuva amazi banywa ninde muri twebwe yo duhaye amabido cyane tubasabe rero mudufashe uyu muteguro y'ico gitabo uwo mugambi urimwo ugutegura n'ukuntu twotegekanya kugira ngo dufashe abushikirwa n'ibiza
abagize uwo mugwe biyemeje byihuta guhinyanyura igitabo cyari kihasanzwe igitabo kirimo integuro y'ivyokogwa mu guhangana n'ibiza no gukinga impanuka izo niyo nkuru aserukira igisata kiraba iterambere ry'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo
icyo gitabo tuzohinyanyura kiba kirimo ubuzima bwose bw'intara turaba ibikenewe byose kugira ari kiza giteye cyangwa nk'ibitubona n'imbere yacu tube twabitegekanije aho rero muvyo tuzohinyanyura ni bimwe nari navuze ati urgence yari hari muri mu 2012 ubu itakiri priorite rero ubu caturaba igihe turimo n'ama priorite n'ibibazo bimwe bimwe turimo nivyo tutosha dutegura tuzoba twatumiye imigwi yose n'ama commune yose yahamagawe tuvyigire hamwe ubuzima bwose bwa commune n'ibibazo tubona imbere bishobora kuba nk'uko bitoba mugabo twebwe twabiteguye tukabona n'inyishu tukosha tubitorera n'ingoko
muri bishyashya byitezwe muri icyo gitabo ni kibazo cyo kwiga ingene hukwakigwa abahunguka n'abirukanwa
n'iki cy'abahunguka turakibona kubera kiri tuzogishiramo kubera turaze ibyo tumaze mu iminsi abantu barabizari habirukanwa hariho n'abashaka gutaha tugasanga ntidufise aho tubakirira mugabo intara baragerageza bakabakira kandi bakabafungurira byose nta ngorane bagira mugabo twabiteguye mu ntara ni priorite buramatari yaradusabye ko twabishyiramo
amashyirahamwe mpuzamakungu abiri akorera mu ntara ya Kirundo yiyemeje byihuta gutanga uburyo kugira icyo gitabo cy'integuro byo gukinga ibiza n'impanuka kiboneke ayo mashyirahamwe nayo akaba ari Concern Worldwide na Norwegian Church Aid mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco reka eloge Willy Kaneza akwakire kuri iki kibazo cy'umugwi w'igihugu ujejwe gukingira ibiyaga uhanura inzego zose z'igihugu cy'u Burundi gufasha mu gukinga umutekano mu biyaga urwo rwego rwemeza ko hari bamwe mu bajejwe intwaro umutekano n'ubutungane barenga ku mategeko agenga ibiyaga bigatuma haba ingaruka mbi nyinshi eloge
Umukuru w'igihugu jari ukingira umutekano mu biyaga mu Burundi washinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze kuvutanguye gukora mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2017 uwo mugwi wemeza kumaze gufata ibikoresho byinshi biburirwe mu burovyi n'amata pakiri bidandazwa za magendu nayo nyana tari make urwo rwego mugabo rusanga impinga ikiri ndende mu gukingira umutekano wo mu biyaga bitewe n'uko bamwe mu bajejwe kubikora bari mu bahungabanya jeha nyandwi hatwara umugwi w'igihugu jeje rwo gukingira ibiyaga
abari ku rubuga no kuvuga abajeje intwaro mu makartier mu makomine hamwe n'abasirikare n'abapolisi bamwe bari ku rubuga bari kumwe nabo barovyi birikwana nabo bakora mu kiyaga ca Tanganyika usanga bataramenya neza uruhara rwabo mu gukingira ikiyaga ca Tanganyika mu gukingira urujanuruza mu kiyaga ca Tanganyika ugasanga barafise utuntu bakorana nabo birirwa baronona ikiyaga aha twavuze cyane cyane hajya ifi zivyarira twasanze abantu babarovyi babagize ba nabi baroba mu bibanza bibujijwe kuroba mu kuko ariho ifi zivyarira zikagwira dusanga hari n'abantu biha icyo bitimyeha bijya bivuko by'abarovyi gasanga abantu barayadukiza bakiha ibivuko kandi mwe n'ivyo bibanza bishikwaho n'umushikiranganji ajejwe uburinyi n'ubworozi
Nyandwi yemeza ko abantu bonona ibiyaga babikora nkana.
Aha tubamenyesha yuko abo bose bagira ubwogizi bwa nabi mu kiyaga cha Tanganyika babigira babizi, abo bose biha ibibanza bicamwo amato y'abarovyi. Ayo mato agaca bayakoresha mu kuroba handi habujijwe, ayo mato bakayakoresha gutwara ibidandazwa biciye mu kinyegero. Ntawe uzi neza yuko bataba bacanamwo n'ibikoresho nk'inkoho bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Abo bose ni ngombwa bahanwe, kuko murumva yuko bikora babizi. Baragirije amanama menshi cyane mu gisata cyabo cy'abarovyi. Abajejwe intwaro baragirije amanama menshi cyane, abajejwe umutekano baragirije amanama menshi cyane, kuvuga yuko ngaha twari twabahamagariye ahubwo gufasha umwe wese ahari umugizi wa nabi agahano.
Kugira abo bagizi ba nabi bahanwe, abahinga b'uwo mugwi ujejwe gukingira ibiyaga mu Burundi bamaze igihe batunganya inyigisho ku barovyi, abajejwe umutekano, ubutungane n'intwaro mu bice bicamwo ibiyaga bitandukanye. Kuri uyu wa kane hari hamukiwe intara ya Bujumbura n'umugwa mukuru Bujumbura ahaca ikiyaga Tanganyika. Umukuru w'uwo mugwa asigura ko yashimye gutumira abafata ingingo muri ivyo bisata kugira haboneke impinduka vy'ukuri.
Nico gituma twatumye inama y'abarongozi bakomakomeye mu nzego z'umutekano hamwe no mu ntwaro hamwe n'abajejwe ubutungane, kugira ngo twebwe aho tugeza tuhageze dukore, nabo umwe wese ahari akore akore ibyo akijwe. Kwari guhanurana rero kugira ngo dushire ingufu hamwe, kugira ngo abo bigire intumva ejo bundi bazotebe bihanure bahubwo bwiza bwa nabi.
Igihugu cy'u Burundi gifite ibiyaga bitanu, bine muri ivyo biri mu ntara za Kirundo na Muyinga mu buraruko bw'igihugu, navyo ni Cohoha, Rweru, Kanzigiri na Gacamirindi. Ikiyaga kigira gatanu ni Tanganyika, akaba ari naco kinini gusumba ibindi vyose. U Burundi bugisangiye n'ibihugu vya Congo, Tanzania na Zambia. Eroje buri kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Tugumbi Bujumbura na Jap Africaine bivuga Association pour une jeunesse africaine progressiste mu France, n'ishyirahamwe riharanira amajyambere y'urubyiruko rwa Afurika. Ryakoresheje ihuriro rya mbere ry'urubyiruko rwo ku mugabane wa Afurika ryaberaga i Bujumbura mu Burundi kuva kuwa mbere ushize kugera kuri uyu munsi kuwa kane. Ihuriro ryarimo abantu 350 bavuye mu bihugu 28. Umukuru w'ishyirahamwe Ajap Africaine Eric Nsengimana Evelyne Batamuriza uyobora ishami rya Ajap Africaine rishinzwe umubano n'umuco, na Emmanuel Bikorimana umwe mu rubyiruko bavuye mu Rwanda babwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ibyakozwe muri rikoraniro rirangira rero uyu munsi. Byari mu kiganiro muri Isanga mwumvise mu kanya, tubumve.
Turabyishimira kuko ibyo twavuze ku rutonde byose twashoboye kubyigisha, hanyuma n'urwaruka rukaba rwari runyotewe kuja hamwe, ndetse urwaruka rukaba rwarashimye cyane icyumviro cyo gukoranira hamwe mu Burundi kugira ngo dushobore kwifatira ingingo cyangwa umwanzuro nk'urwaruka nyine muri Afurika. Bose bavuze ruti iki cyari gikenewe cyane, kandi ati ni ibintu twitegerezwa kubandanya. Barabyishimira, natwe turabyishimira, kandi biriko bigenda neza. Ibyo twasimbere byose twashoboye kwiga, ibyasizwe ku rutonde byose, hama dutangira ibyiyumviro n'urwaruka rwavuye mu mpande zitandukanye.
Izo mpande zitandukanye yoba ari Afurika yo mu burengero, Afurika y'umuseruko yo hagati, ibindi bihugu byo muri Afurika byagize uruhara, reka byitavye iryo koraniro ni ibi urwaruka rwavuye mu bindi bihugu byo muri Afurika turetse Afurika yo hagati
cyane. Ibihugu byashoboye kwitaba rino huriro ni byinshi cyane, ku buryo twarose abo muri Chade, Cameroon, Maroc, turaronka abo muri Seychelles, turaronka abo mu Rwanda nk'uko mubona umwe ari ku murongo, turaronka abo muri Gambi, turaronka abo muri Zanzibar, turaronka abo muri Cameroon, turaronka abo muri Kenya. Ni ukuvuga ko n'abandi benshi bashoboye kwitaba, ariko ni ukuvuga ko bavuye mu mihingo itandukanye y'ibihugu bya Afurika, Afurika de l'Est, Uganda n'ihiri,
Misiri yoba yaraje, Maroc
n'ihiri, nabo bose bagiye baza, bose baje kwifatanya nacu.
Hari nk'abavuye mu Misiri canke muri Maroc n'ahandi?
Yego, mu Misiri ntabashoboye gushika, barabuze uburyo, ariko muri Maroc baraje.
Egume namwe mushyantahe Emmanuel Bikorimana mutubwire ikintu coba carabashitse kunyota muri ivyo bikorwa ikintu mwashimye cyane gose niki
Pardon,
I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not
going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Bahuriye ahantu hamwe bari kuganira ku cyateza imbere umugabane wabo. Icyo kintu cyankoze ku mutima kwisanga muri iyo conference y'urwaruka rutandukanye rwavuye muri Afurika.
Madame Evelyne batamuriza ikintu mwibaza ko mu byo mwayaze byose ibintu byoje ku rutonde rwa mbere kugira ngo abari byo ugwaruka go muri Afrika ikana handi hose rushira imbere bishigwe mu ngiro maguru mashani nk'ibi
kintu twiyumvira ko co dufasha nk'uko ugwaruka go muri Afrika turabiye hamwe ingorane ugwaruka rufise ikintu cya mbere co dufasha nuko ko kwama turi hamwe twese tukaronka opportunité yo kuba hamwe nk'uko
Mwushia na Erike Nsengimana ili ndi kora niyo hirjo uri tekekani ujari rizo vila hii
ego mwakabu sane ikora niyo nini himalaya kwa kubuga horiko beera kubuga wa tori sanga dejo ichwe kwa suma tori sanga kwa siyose ito kumbi kanyeko ejo ipata ambatu juru kumbura niyo tuzo sanga zaho ikora niyo rizo suri ila kubera mwaka ito suya kubera kwa niji ugu rizo vila kwa uhitula minya au rizo vila kubera kwa mwuzewa hafi kwa hafi kwa hafi kwa hafi kwa hafi kwa hafi kwa
hafi kwa hafi kwa hafi kwa hafi kwa hafi kwa hafi kwa ejo nukusozera mwurasha kutubwira ibintu bitekanijwe ejo kumunsi wa gatanu
ejo tuzorabira hamwe mu ncamake ibyo twashoboye kubonera hamwe ingorane zihanze Afurika hanyuma kandi dushobore kubonera hamwe n'icyo kugwa muri kino kiringo kugira ngo dukore Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu muri neza
Miro na mahoro.
Na mahoro Jean de Dieu izina ry'ikirundi mwitwa nde?
Nitwa Niyonkuru
muri he?
Turi no muri komine Muhuta.
Komine Muhuta murafite ikibazo.
Ni muri Rumonge.
Yego me, murafite ikibazo ndahazi. Urafite ikibazo urafite icyumviro?
Yego ndashaka kubaza uwo mutumire wa Eric ibihugu kuko baga amajasho 5 uryo bako batumiye amajasho 5. Ndashaka kubaza ko tuzi muri Afrika ibihugu byinshi ko ibihugu byose byaba byaratumiwe.
Urakoze murafite ikindi kibazo?
Yego oya yego ikibazo cyane cyari cyo.
Murakoze Jean de Dieu reka tumwe ijambo umushenahe Eric Simana ibihugu byashitse ni 28 ariko Jean de Dieu ashaka kumenya niba mwari mwatumiye bose kuko ibihugu byo muri Afrika biraruta ngaho.
Ego batumiye atandukanye abarwaruka rungana amajana 50 ruvuye mu mihingo itandukanye ya Afrika batumiye bose ariko nk'uko mubizi umuhini mishasha utera amabara ariko twese turishimira cyane kuba tubikoze ubwa mbere tukaba nk'abashobora kwitaba ibyo byiyumviro bangana uko biri igihe kandi bakaza rero twari twatumiye bose ariko nk'uko mubizi bose bashoboye kuronka uburyo kugira bashobore kuza ariko tukizera ko mu nama ikurikira ibihugu byose bizaba byitabye murazi ko ubwa mbere bitangura rero n'abavuga bati bibaza ko atari ibyo ariko ubu bo barabibonye ko arivyo kandi babyishimira cyane rwose ngira ngo bari ku murongo bamwe muraza kubibaza niko bari cyane.
Yego mereka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hijwi rya Amerika turi kubona Gedeon mwiriwe neza
amara amahoro
amahoro muri hehe Gedeon
jewe ndi mu ntara ya Cibitoke.
Izina ry'ikirundi ninde?
Nitwa Ndabakenga Gedeon.
Ndabakenga murafite ikibazo mubaza umushyanahe Eric Nsengimana canke abo urundi rwaruka rwitavye ivyo bikorwa?
Ego ikibazo cya mbere nuko numvise ngo hari ihuriro ry'urwaruka muri rusange nashaka kumenya urwo rwaruka ruri Bujumbura ingene rwatowe mbere yo kugera Afurika ni mu bihugu bimwe nzi byose bigize umubumbe wa Afurika canke hoho abo baba bari mu iryo huriro batowe gute byagenze gute hanyuma aba noshimira yiyumvira icyo cyumviro kugira ngo barabe ingene Afrika yotera imbere cyane cyane iyo kugaruka na cyane cyane ko mbona rwo mu bintu bijyanye na politiki urwaruka cyane rukomerwa cyane rero nuko muri icyo gihe nabiri uko tukijya gutimenyesha cyangwa tubona n'inyigisho turaye ni bintu bisunze umuntu ashaka kugira ko umugambi wari woteze kuba ufise plan d'action rero gushika ubu plan d'action sinzi ko uwo mutumire ava ayishikako canke bisanzwe yari mu mbere zizo dushikira kuko nabonye ari umugambi ujyefata ikiringo sinavuga ko ari kirekire kuko mu 2030 sikiora cyane murakoze
murakoze Gedeon reka tumijambo Eric ariko Eric ha Madame Evelyne ajejwe afite amabanga akomeye ya komisere afite icyo abungadira ashaka gucungadira mu kanya turagaruka kuri Emmanuel Korimana nawe nyine agira icyavuze ku kibazo bya Gedeon nduga ku ijambo Eric
murakoze cyane ego ankwa bivuze cyo twabimenyesheje mu kanya yashubushitse ingene twatumiye abantu twaradanshije turagira turahamagara abashyitsi bose bafite icyo bamaze kugira ngo dushobore gusubiza ingufu hamwe muri Afurika dushike ku iterambere rirama kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2016 dutangaza ko irihuriro rizoba twaragize na lancement yere itariki 14 z'ukwezi kwa kane tumenyesha abarundi n'amakungu ko irihuriro rizoba kwabo kuyandikisha ikiringo kizohera muri mu itariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 irihuriro ritekanijwe kuwa 21 gushika 25 z'ukukwezi nyene turimo rero kubijyanye no kubimenyesha nongera ndabyandika no kuri Facebook no ku masite yose atandukanye abumva n'amaradiyo menshi yarabivuze na televiziyo ya Katari Gaci kubimenyesha uburyo bwose bushoboka kugira bashobore kubimenya twari twabukoresheje nibaza ko atashoboye kubangira yari arafaje kumviza amakuru sino byaravuzwe cyane kandi turagira turahimiriza abantu kwiyandikisha hanyuma icyo twisunze mu gutumira nk'uko yasanzwe wabivuze twashyizeho novuga ibibazo wishyura hanyuma iyo formulaire w'ikomvesi ukayirumbika hanyuma niyo yashobora kuduha ko dushobora kugutumira cyangwa tudashobora kugutumira turabye ko dushaka gushyira ibyiyumviro by'abantu hamwe kugira ngo ibyiyumviro bizova muri ino nama bizoshobore gushyikira by'ukuri umuntu wese ahari nicyo gituma twagira selection kugira ngo dutumire abantu by'ukuri bazoshikane ibyiyumviro aho twifuza ko bishika kandi tugatumira abantu twisunze ko bagiye gufasha kugira ngo ibivuye muri ino nama bishobore kuba mu bihugu byabo cyangwa mu ntara zabo hanyuma nk'uko nari nabivuze kandi mu bushize twatumiye urwaruka rungana n'abajene bane n'umuadministrative umwe muri province nabo tukaba twaravuze ko twari twandikiye ministere ijejwe ministere yo hagati kugira ngo nayo ibaze abaguverineri nabo bafatanye n'amashyirahamwe asanzwe ari mu ntara kugira ngo bashobore kugira gutumira kuturungikira abantu by'ukuri baje kugira icyo batera bataje kwicarira mu nama cyangwa bataje kumviriza kandi nabamenyesha ko twishimira abaparticipatwaronse kuri izo kiritere do selekisiyo twashoboye gukoresha hanyuma ikijyanye na plan d'action nacyo nk'uko yari karakivuga ibikorwa dusanzwe twe twarabitanguye kandi nibyo biri no mu matedere kuko twabiteguye nyine twifuza ko bizobandanya bigenda bose bari angaje ko dutegerezwa gukora dukuye amaboko mu munsi kandi dushyize hamwe kugira ngo dushobore kwishika ku ihangiro twihaye
Mushyana Emmanuel ari Korimana muri mu banyarwanda batatu bagize amahirwe yo kuba utogwa kugira ngo baze muri ubwo butumire mwebwe mwatowe gute murafite ishyirahamwe rihanira ineza y'ugwaruka byagenze gute
mu by'ukuri icyo nabanza kuvuga ni ugushima umuyobozi wa Jap Afurika namwe mwaduhaye ijambo kuri iyi radiyo kugira ngo tuvuge ibyiyumviro byacu by'urubyiruko rwa Afurika umuryango wa Jap Afurika hashize igihe kitari kinini cyane mumenye kandi kitari na gito kubw'intego zawo n'imigambi na viziyo na misiyo ufite na anavuga ngo ahubwo umujeni utawubamo cyangwa utawujyamo umunyafurika yaba atifuza iterambere rirambye rya Afurika no ku giti cye umuryango narawumenye ndangije kumenya ndawukunda kubw'intego zawo na misiyo ndangije kuwukunda nanjye mbona amalinki yo kuzatendinga inama nyafurika nk'uko n'abandi bagiye bayabona mu bihugu bitandukanye nanjye nanzura ko nzaza kugira ngo mfatikanyirize hamwe n'urubyiruko rwa Afurika kureba icyo twakora nk'urubyiruko nk'abajene nk'abantu bafite imbaraga kugira ngo tubashe kugera kuri Afurika yacu Afurika twifuza. Rero nabonye rike zo kwatendinga inama nanjye ndandiyarojistra nk'uko byagiye bikorwa binyuze muri protokole nziza ya komite d'ajapi d'Afurika nuko rero nanjye nashimitse nisanze muri iyi nama kandi byaranejeje cyane.
Yego madame Evelyne, madame Evelyne batamuriza hari ikibazo cabajijwe na Gedeon kivuga ati rwaruka rwatewe gute mwebwe ko mujejwe amabanga eka umubano n'imico muri iyo shirahamwe murashaka gutanga umuco w'ukuntu byagenze ugaruka bwo mu Burundi rwagize uruhara muri iyo koranire urunga n'iki rwatewe gute umushya na Eric Nsengimana yabivuze ariko na Eric musubiye kumuha inyishu byo bari byiza cyane.
Ego murakoze rwaruka rwo ngaha mu Burundi rwagiye rutogwa batoye babiri muri ajape batora na babiri bo muri leta barungitse na guverinoma n'aba provinsi bajya ba guverinoma barazi ibikorwa bakora kugira ngo baze kubiratira abandi n'abandi bashobore kuva hanze bashobore kubona ibikorwa mu Burundi biriko birakogwa. Kugira aba batore rero ni ukuvuga abajape batorwa n'aba provinsi kuko nibo baba bazi abari ku kivi ariko barakora kandi bafite ihangiro ryo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye kuko no mu kuvuga umuntu ariko arabivugwa urashobora kubona icyo umuntu agamije. Hama abo bantu se abo n'abandi nabo barungitse n'abaguverineri cyangwa n'abandi bantu babona ko bafite gukora nabo batorwa n'abo bandi mugabo aba provinsi yo kuva bajate bakabafasha kuraba uko abo bantu bakora by'ukuri kandi bafite ihangiro ryo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia Sengiyumva. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, Frederic Ngundukiye.
Mwiriwe neza, muri he gari Elia Sengiyumva?
Ni Sengiyumva, Elia mufukana nk'abandi muri komine Muha, Gisagara cya Bujumbura.
Ego murafite ikibazo, murafite icyiyumviro?
Ego me ni byiza cyane kuri icyo cyiyumviro bagize, nashaka mbaze iki cyiyumviro gisake ki waba wihaye kandi umeze gute kuva ubu umwe gushika mu 2025 ko mbona urwaruka rwaba ukwize cyangwa urukitse bafite ubukene butagira izina hari icyo babiyumviriye ku migwi yose mbega mu kurikanwa nta mugwi n'umwe ushobora kwitonga ntarenganize tubazo twanjye twasonye nke umuco murafate kuzinyumvira cyane.
Ego murakoze Elia Sengiyumva ndabasabe umushya nahe Eric muduhe umunota umwe cyane rwose kuri icyo kibazo kugira ngo n'abandi bashobore kucishura mundi we ku ijambo ikibazo cya Elia Sengiyumva imigambi muri 2025
kugira ngo by'ukuri urwaruka rushobore kubona ko rugiye kogorora nk'uko twari twabitangaje ko dushije gushyiraho intego nyafurika kigiye cy'iterambere no gufasha urwaruka muri Afurika icyo cyo cyarahanahanywe ku ivyumviro hanyuma icyo baratemeza kugira ngo gishobore kuzofasha urwaruka kuba bagikora ingirakamaro hanyuma nkabibutsa ko kimwe kigega cise fondemberesema de la jeunesse pige muri Afurika ari kigega cishiriweho n'urwaruka ku buryo bw'urwaruka atamahera azova hanze ngo aje gufasha muri icyo kigega kiretse abazabashimye kudushyigikira kugira bazaba twakompanya ariko novuga ko ari intererano y'urwaruka rwa Afurika kugira ngo Afurika ishobore kuva ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aba rero bari Frederic Nkundikije umunyamakuru w'ijwi rya Amerika waganiraga n'umukuru w'ishyirahamwe AJAP Africaine, Association pour une jeunesse africaine progressiste, ishyirahamwe riharanira amajyambere y'urwaruka rw'Afurika. Iri huriro nako rero iyi association iri ishyirahamwe ryakoresheje ihuriro rya mbere ry'urwaruka urubyiruko i Bujumbura kuva ku wa mbere abantu ba 350 bari bavuye mu bihugu 28 bari bateraniye rero i Bujumbura hanyuma Eric Nsengimana uyobora JAP Africaine yari kumwe na Evelyne Batamuriza nawe muri iryo shyirahamwe na Emmanuel Bikorimana umwe mu rubyiruko rwavuye mu Rwanda. Turabashimiye cyane rero, andi makuru ni saa moya n'igice. Murakarama.